Kuva mu gitondo kuri uwa gatanu imodoka ya komiseri w'igipolisi mu ntara ya Kirundo yaguma ishomba abanyagihugu bagwiriyemo abagore abana n'imiyabaga babakura ku birindiro by'abapolisi bari ku ibarabara rigana umupaka winjira mu gihugu cy'u Rwanda ari wo Gasenyi Nemba bababururukijwe imiduga bafashe bahunga benshi bavuga ko bava mu ntara za Muyinga Ngozi na Karusi baravuga icyatuma bahunga
polisi cyatuje kurenga tucenga anyu turindire gusubira inyuma ariko gusubira muhiru twagumenga ntibiturimo twagumutekano wacu turabona ko bangamiwe cyane ibivugwa turabyumva kandi amabi akoregwa abandi turayumva
twenyene ko twumva hirya no hino abantu bapfaca tukumva imbonera kure zipfuka nyene ko zizotumesa turavuga tereka duhunge nk'uko abandi bagiye tugatinya n'aya matora tubona guma bigize inyuma ati ashobora kudukoraho reka tube turareba na tuki Rwanda ntituzobona bihumuye tuzogaruka
batwatse karanga muntu basanga turabanya muyinga baca bavuga ati tubasubize baca baduterera karanga muntu ngo nibasubire inyuma baratwururutse imodoka baca baradupakira baratuzana
batubwiye ati nibasubira kubona dufashe inzira ikaburimbire cy'u Rwanda ngo baradukubita ngo dushyanye
komiseri Nijimbere Jacques yarangoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bariko bashyira mu ngiro ingingo y'abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo buramatari w'intara ya Kirundo aravyemeza agatanga n'insiguro y'abafatwa n'abaribo
ivyo rero byaciye biba deside na cane cane ku Rwanda aho bavuga bati ndutawure nyene abarundi bari baje bavuga bati bahunga yuko mu matora azoba intambara n'ibiki ariko barasubira inyuma none ubundi abandi barundi ndabo nyene mu gihe abandi biko barasubira inyuma ati none ababonde bobona bavuga intambara iyihe twafashe ingingo yo gutangira abantu bose bajabuka bavuga ngo bagiye mu Rwanda mu mabisi n'ibiki badafise karanga muntu y'umambe badafise urupapuro rw'inzira batuma barengana ku mupaka mu Kirundo sintara y'ubuhungiro mu Kirundo n'intara ifise umutekano kwiye abanyagihugu biwacu bagenda i Rwanda bakagaruka abo bandi baza bava za Makamba za Bujumbura za Kayanza za Ngozi nabo nibajabukire ku mipaka y'iwabo kuko barayifise abo bandi nabo bavuze bava za Gitega zande nibahungire kunutse nimba hari ntambara nibahungire kuba intware wabo bakingire
mu gihe buramatari avuga ko ari gikogwa bariko bakora bafatikanije n'intara y'Ubugesera mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu bapolisi b'u Rwanda bacungera imbibe batubwiye nubwo batemerewe gutanga amakuru ku mugaragaro ko atategeko bafise rirava hejuru ribasaba gusubiza inyuma abarundi canke abaribo bose baje babagana bahunga ikigaragara nuko abafashwe iyo ari abakenyezi n'abana basubizwa mu gisagara cya Kirundo bagasabwa gusubira iyo baje bava iyo ari imiyabaga canke imisore kenshi na kenshi barafatwa bagashigwa mu busho urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo akavuga ko ari uburenganzira bw'igipolisi kugira amatohoza ko biketse ko icaha mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.